Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, FM 104.3 mu Rwanda.
Perime yanjye ni bya bitatu mbyukana nkabizana ku iduka nkaranguramo twa tuntu havamo bitanu nkamenya yuko umugore n'abana baramutse. Hagati aho ngoro nyakubana amubwira ati nk'umuntu w'umuturage uvuka mu gihugu cye baranca mu mujyi ngo ndeke ubwo bucuruzi.
Aba n'abaturage bacuruza mu muhanda i Kigali bamwe bita abazunguzayi. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiyaga bigari kandi ni imvura yasenyeye abanyagihugu 100 mu ntara ya Muyinga mu Burundi. N'ikibazo cy'itahuka ry'abasirikare b'u Burundi bari muri AMISOM, umutwe w'abasirikare b'amahoro b'Afrika muri Somalia. Duhera ariko ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku higanwa rya 31 mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika kandi 2017 ririko ribera mu gihugu cya Gabon ribandanya. Kuri wa gatatu, Gabon yatanye mu mitwe na Burkina Faso, urukino rwarangiye ari gitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwa kabiri rukaba rwahuje Cameroon na Guinea-Bissau. Cameroon yatahukanye ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Guinea-Bissau. Iyo migwi yompi ikaba iri mu mugabane A. Kuri uyu wa kane hategekanijwe guhura Algeria na Tunisia mu rukino rwa mbere, nayo urukino rwa kabiri ukaza guhuza Senegal na Zimbabwe. Inkino zo kuri uyu wa kane zikaba zihuza imigwi ihurikiye mu mugabane B. Gushika ubu iyo migwi irutana amanota kugukurikira. Mu mugabane A, Cameroon ifise amanota 4, Burkina Faso 2, Gabon ifise amanota 2, Guinea-Bissau ifise inota 1, nayo mu mugabane B, Senegal ifise amanota 3, Algeria ifise inota 1, Zimbabwe inota 1, Tunisia ikagira ubusa. Umugabane C, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifise amanota 3, Côte d'Ivoire ifise inota 1, cyo kimwe na Togo ifise inota 1, Maroc ikagira ubusa. Nayo mu mugabane D, Ghana ifise amanota 3, Mali ikagira inota 1, Misiri inota 1 na Uganda ifise ubusa. Izo nkino zatanguye kuva itariki ya 14 z'uku kwezi kwa mbere zikazohera itariki 5 z'ukwezi kuza kwa kabiri. Inama nshingamateka y'igihugu cya Gambia yongereje kiringo cy'amezi 3 Perezida Yaya Jame mu mabanga yiwe. Ni mu gihe byari bitekanijwe ko kiringo ciwe kirangira kuri uyu wa kane nk'uko byatangajwe na televiziyo ya leta kuri uyu wa gatatu. Icyo kiringo kikaba cyongerejwe gihuti huti. Ivyo byatangajwe inyuma y'umunsi umwe Perezida Jame atangaje ko igihugu cinjiye mu kiringo cy'amezi 3 y'ibihe bidasanzwe. Ni mu gihe kandi arondera kuguma ku butegetsi naho yatsinzwe amatora yabaye mu kwezi guheze kwa 12. Adama Barrow yatsindiye amatora akaba yiyemeje kurahira kuri uyu wa kane abifashijwemo n'amakungu. Ibihugu byo mu burengero bwa Afrika bihurikiye mu muryango CEDEAO byamaze gutegura ingabo mu gihe Perezida Jame yokwanka gutanga ubutegetsi kuri uyu wa kane igihe ikiringo ciwe gitegekanijwe guhera. Abanyegambia baharugwa mu bihumbi baramaze guhungira mu gihugu cy'ikibanyi cya Senegal bahunga ubwicanyi bushobora kwaduka. Abantu batari bake bishwe kuri uyu wa gatatu mu gitero cy'abiyahuzi bakoresheje imodoka mu ikambi yarimwe abahoze bagwanya ubutegetsi n'abagwanyi bashikiye leta mu buraruko bwa Mali. Umushikiranganji wa Mali ajeje imigendera n'ayandi makungu Abdoulaye Diop avuga ko icyo gitero kigayitse cyane kandi ko ari gitero kigenewe guhungabanya amahoro. Yamenyesheje ko abateguye n'abagize icyo gitero bazomenyekana bagakurikiranwa. Yongeye kandi amenyesha ko igihugu cya Mali kizokubahiriza iminsi 3 y'ikigandaro. Leta z'Ubumwe za Amerika yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Amerika yatangaje ko icyo gitero cyakozwe n'umugwanyi w'umukamikaze akiganisha abasirikare bateye igikumu ku masezerano y'umuhari wa Azawad n'abajejwe umutekano bari mu gisagara cya Gao. Muri iryo tangazo, Amerika iheraheza ihoza imiryango yabuze abayo ikavuga kandi ko izobandanya gushyigikira umugambi w'amahoro aho muri Mali. Muri Sudani y'ubumanuko bamwe mu baserukira umugambwe SPLM utavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe bayoboka Riek Machar yahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu bari yonkoye kuri uwo mugambwe mu ntango z'indwi basubira muri leta. Abo bayobozi batangaje ko baza kuva I Khartoum kuri uyu wa kane kugira baje mu biganiro byahamagariwe na President Salva Kiir mu kwezi guheze kwa 12. George Rueng Kot umwe mu basirikare bakuru amenyesha ko izeye ko President Kiir n'icegera ciwe bariko baragerageza kugarukana amahoro. Ateni Wek Ateni umuvugizi wa President Kiir yatangaje ko abo batahutse ari abifuza amahoro, akavuga kandi ko President Kiir yemera ko ibiganiro ari vy'amoko yose uko ari 68 agize Sudani y'ubumanuko. Ni mu gihe mwaka uheze w'2016 President Salva Kiir yari yatanze imbabazi kuri abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko bashatse guhirika ubutegetsi. Kuri uyu wa kabiri umwe mu bategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi Lokai Iko Loteyo yari yatangaje ko avuye muri leta kandi ko agiye mu mugu yoboka Riek Machar asanzwe agwanya leta. Iko avuga ko intwaro ya President Kiir yaranzwe no guhohotera abanyagihugu kandi ko itacisunga ingendo biyemeje y'uburinganire, ubutungane n'iterambere kuri bose. Impari zasuye kwaduka hagati y'Ubuyapani na Korea y'Amajyepfo ku bijyanye n'abantu bagizwe imbohe zo gushurashuzwa ku nguvu mu ntambara y'Ubuyapani. Ibyo byatumye haba icyuka kibi ku migenderanire y'umutekano hagati y'ibyo bihugu bibiri, hamwe no kutumvikana kumaze iminsi hagati ya Korea y'Uburaruko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga ibiganiro byose n'amakuru yacu yose. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwatanze icyumweru kimwe gusa butangaza ko uzafatirwa mu muhanda agurisha cyangwa agura icyo ari cyo cyose azabihanirwa. Eric Bagiruwe ubusa araduhe iyi nkuru.
Si ubwa mbere ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaje iby'aya mabwiriza ashyiraho hazaba ingana n'amafaranga 10,000 y'u Rwanda. N'amabwiriza yasohotse mu igazeti ya Leta mu kwezi kwa 7 umwaka ushize wa 2016 ari ku butegetsi buguma kugenda biguru intege mwishyirwa mu bikorwa ryayo. Ahanini ni ukubera ikibazo cy'ubucuruzi bwo mu muhanda gisa n'icyakomeje kuba ndanze mu bihe bitandukanye. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwongeye kwibutsa iby'aya mabwiriza buvuga ko bugiye kuyakurikiza uko bikwiye. Uyu ni Madame Patricia Muhongerwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kiganiro yahaye itangazamakuru.
Tujangure dufata ubucuruza, dufate n'umugurira. Bombi bari responsible muri kino kibazo. Bombi ntabwo bumvira. Bombi bafite ikibazo. Turateganya ko tubahana kimwe, tukashyizeho amande, tubakata 10,000 mpande zombi. Uyaciwe ahabwa agapapuro kanditse ko azishyura ayo mande, akajya kuri banki tumubwiye kwishyiriraho, akazana bordero, ubwo ubungu akaba akiranutse n'amategeko. Ariko batazabyubahiriza nanone, kuko dutekereza ko bashobora kuzaboneka, bazakurikiranwa n'amategeko, bahanwe nk'abandi bantu batumvira amabwiriza.
Zimwe mu mpamvu ziza ku isonga zituma ubutegetsi bukomeza kwamaganira ku rubucuruzi bwo mu mihanda zishingiye ku mutekano, isuku y'umujyi wa Kigali bugomba gusigasira umunsi ku wundi n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ababukora bahora bareba na yingwe n'ubutegetsi kuburandura burundu byo biracyagaragaza ko hakiri inzira ndende. Madame Muhongerwa agashimangira ko nubwo bagiye gutangira bahana abacuruzi n'abaguzi bo mu muhanda, mu buryo bw'igerageza uyu mugambi uzakomeza kugeza igihe ubuzungu zayibuzarandukira mu mujyi wa Kigali. Ubutegetsi buravuga ko uzajya afatirwa muri ubu bucuruzi abashinzwe umutekano bazajya bamutwara ku murenge umwegereye bakamwaka indangamuntu barebaho imyirondoro ye, ibicuruzwa bye bakabimwambura kandi akagerekaho amafaranga 10,000 by'amande. Uyu ni umugambi abanyamakuru bagaragaje kuwushidikanyaho gukomeye bafatiye ku yindi myanzuro yakunze gufatwa, ariko ikibazo kikaba gisa n'icyananiranye. Bamwe mu barebwa n'aya mabwiriza y'umujyi wa Kigali barayafata nk'atazapfa gushoboka. Nk'uyu wabwijwe irya Amerika ko amazi imyaka 9 ari umuzungu zayavuka mu mujyi wa Kigali.
Nk'uburabona yuko ndimo ndazunguza imiti y'ibinyenzi n'imibu, urabona ko nta muntu mbangami. None se ubu nkaguhaye hari ikibazo wabuteje muri uyu muhanda?
Bavuze ko ari ugura n'ugurisha bazajya bamuca amafaranga 10,000.
None se ko nta uburana n'umuhamba tuzagifata uko bizatwituraho nuko nguko tuzabifata. Ibyo twebwe ndumva nuko duhohotera cyane. Ndumva wowe nawe ubonye bafasha umwe ntago nawe wagura. Ubwo urumva njyewe ni kwa kundi nishwe n'inzana ubundi nk'uko yanyishe.
Ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi?
Nk'ubu ngubu njye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'3,000 nkoresha muri uyu muhanda. Nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu. Niba bashyize amande 10,000 nyine ubwo ngubwo urumva ni nkaho banyirukanye mu gihugu cyanjye. None se ubwo urumva nzatungwa n'iki? None se nzibe? Nze ngushe kuzi telefone se? Ibyo ntagara ibyo.
Ubonye nk'umutegetsi wisanga aho wamubwira iki?
Njye nk'umutegetsi nk'ubu ngejeje nk'imbere ya Perezida wa Repubulika nyakuba Paul Kagame, njye namubwira ati nyakuba wakonde umunyarwanda nk'ubu ngubu mvuka mu mujyi wa Kigali, nta perime fite, nta diplome fite, perime yanjye ni bya bitatu mbyukana, nkabizana ku iduka nkaranguramo twa tuntu, havamo 5, nkamenya yuko umugore n'abana baramutse. Hagati aho ngoro nyakuba namubwira ati nk'umuntu w'umuturage uvuka mu gihugu cye baranca mu mujyi ngo ndeke ubwo bucuruzi, namubwira ati isoko ryacu ni murishake koko, muduhe igishoro twicare kuri ya meza kuko ya meza asanga nzajyana he 3,000 ngo ngire icyo nkora, ariko muduhaye isoko mukaduha n'igishoro uyu muhanda nta wawe tubonamo.
Kukuba zimwe mu mpamvu zituma ubuzungu zayi budacika mu mujyi wa Kigali kwisonga haza ubukene bwiganje hirya no hino mu gihugu, ubutegetsi buzirikana nabwo ku bukene buhari, ariko bukavuga ko inzira yo kubuvama itaba kwigomeka ku byemezo bya leta, buvuga ko bwiteguye kwereka abakenye inzira iboneye bakava mu bukene. Kugeza ubu ubutegetsi burabarura amasoko 12 bwubakiye abazunguzayi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, bunabakuriraho amahoro y'uturere mu gihe cy'umwaka. Bubarura kandi abazunguzayi basaga 6,600 bamaze kuva mu muhanda, gusa n'amagingwa ntibuze umubare wa nyawo w'abasigaye mu mihanda. Kandi hari na bamwe bajya muri ayo masoko bikarangira bayavuyemo kubera ikibazo cy'igishoro. Mwishyirwa mu bikorwa ry'ayamande y'10,000 by'amafaranga kubagurishiriza n'abagurira mu mihanda, ubutegetsi buratangaza ko bugiye gufata ingamba zikarishye ku bashinzwe umutekano bakunze kugaragara bambura rubanda ibyabo barangiza bagasubira inyuma bakabaka amafaranga ngo babibasubize. Birashoboka ko ubwizi ingamba zigiye gushyirwa mu bikorwa ku mpande zombi, imibare y'abahutarizwaga muri ubu bucuruzi bahiga abazunguzayi gusa ishobora kuziyongera igihe n'abaguzi bazaba bahagurukiwe. Aya mabwiriza biteganijwe ko azatangira kubahirizwa nyuma y'icyumweru, ariko kuba amasayi wo muri Kenya nabo bakora ubucuruzi nk'ubu mu mujyi wa Kigali ngo ni icyitonderwa.
Kuko babaye abanyamahanga turabyitondera, tuzaba ripotingira embassy yabo badufashe kubakurikirana, kuko kiba kibaye ikibazo cya diplomasi. Ntabwo wapfa kumufata umukore nk'uko twe twiyemeje kubikorera Abanyarwanda. Haba habaye gutoneka ikindi gihugu.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26,556 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, imvura ivanze n'umuyaga n'urubura yashenye ibintu byinshi mu makomini 3 ya Muyinga. Abanyagihugu bo muri iyi ntara basanzwe kandi bafite n'ikibazo cy'inzara, bari mu maganya. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Turi ku mutumba kwibuye muri komine n'intara ya Muyinga. Kumuhana umwe bariko bagerageza kwegeranya ibisigarira by'ibisakazo vyaguruwe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Iyo mvura yaguye umwanya utari munini, ariko yica byinshi nk'uko abanyagihugu bo kwibuye babivuga.
Aha kubivanye n'umuntu uzenye umuyaga mwinshi n'imvura nyinshi yatumye ibintu bitokombera ibitoke biragenda maze arasambuka.
Yaragurutse ububati bwatakaye nuko ntiworaba. Nibereye mu gahinga, yatanguye gusiduka hajya hepfo, none ubati bwari busigaye ho cyane yapfuye mburakita mu mwaka nuwa kane shingashinze ngenda habona naye narapfuye ranka kunwa none ragatoki kombesheceho naye hari ya muhira ndabonye nshankorora mose
igikuba mu bicu abanyagihugu bimuyinga bari bayiteze ko urukiza ni mu gihe bari basanzwe bari mu nzara kubera uruzuba rwaturiye imirima niyongere Jean Baptiste numutware wo kugacimbira kwibuye ya mbere
nta gitoki twari twaramaze kumigwa twari dusigaye tuzi ko izuba rigomba ritwice none mukanya imvura nayo igize yacagwa ciye isambura amazu yasitaguye na gatoki ubu dusigaye nyine twiteze turaba gupfa kwe ntango nakundi twasaba yuko umuntu utabara mukatorosha imfashanyo nk'aya mbati yari yavunaguritse hanyuma mukatonka imfashanyo ibifungurwa kubera izuba ryavyishe gose ntiworaba hamwe imana badufasha bakatugarukira ko babakoze gose
ubu mutama n'umutamakazi wiwe baguwe ko n'inzu bavuga ko iyi mvura ari akaga mu bundi
nta n'ikintu na kimwe urabona nayo mabati yari ikiri mashasha none yarapfuye nta n'agahutu jewe nkifise atari utunyene
ubwo iyo hupfuma haka iryo zuba nyine ko hagwa imvura nk'iyi yego tugapfira rimwe na rimwe kukobera kuko n'ubundi ari rwa rupfu none ubona nk'ibi twaraye dushikiwe ubona atari rwa rupfu
ku ruhande rw'imiryango harononekaye ibintu byinshi byo mu mazu harimwo n'ibikoresho by'abanyeshuri kubera ivyo vyabaye ngombwa ko uyu mwigeme co kimwe n'abandi asiba ku ishuri
wiga mu wakangahe
mu windu
wagiye ku ishuri
oya
kubera iki
kubera inzu yarayitubomukiye kumuzu zarakanye na twazinduke turazimesa amakaye yose yari yanyagiwe n'ibitabo byose naciye ndeka kugenda
uzosubira ryari
ku wa mbere
uzobarosa ibindi bikoresho
oya nzotwara ivyo nyene
amashuri n'amasengero navyo nyene ntibyacitse iyo mvura y'igihuhusi ku ishuri shingiro ryo kwibuye akazi ntikakozwe inshuti n'amagara Alexia asirukira abigisha bo ku ishuri shingiro ryo kwibuye
twazindutse dukira isuku dusohora ibizi byuzuye mu mashure naha ku mugoroba ntitwashoboye kwigisha twaciye dutangura kwanikira ibitabo amakaye byose byarononekaye turasaba nk'imfashanyo y'ibyo bitabo byononekaye kuva mu mwaka wa mbere mu wa kabiri hamwe no mu wa gatatu amakaye yabigisha
naho komine ya Muyinga ariyo yababaye cyane gusumba izindi iyo mvura yaraciye no mu yandi makomine abiri ariyo Gashoho na Buhinyuza amaze kutubwira ivyo nonekaye byose hamwe ari nemanira barusha uramatari w'intara ya Muyinga yabwijwe rya Amerika ikiriko kirakogwa
ni ngorane nyine nkuko mwari mwibonye imvura yaguye nabi kuko yarashubuye ku yaro dufise hashubuye kuguruka nk'amara arasambutse nk'amazu ashika ku ijana ijana mirongo itatu n'indwi amazu y'abenegihugu hariho amashure atatu yagurutse hariho ibiro by'abadiregiteri bibiri byabomotse byagurutse hariho aho kwa muganga naho nyine hariho inyubako imwe yagurutse hariho n'ishengero zibiri nazo nyine mabati yavuyeko ubu nyene turiko turadodora kubasanzwe badufasha nka za World Vision bahora badufasha bakaduha nk'amabati kugira ngo dushobore kugarukira kuri abo bantu nibyo turiko turakora
Muyinga mu buraro ku bushiri ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na La Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Umuyobozi wa kanama k'amahoro n'umutekano ku muryango wa Afrika yunze ubumwe Smael Sherigui ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burundi. Kimwe mu bibazo bimugenza n'icyo abasirikare b'u Burundi bari muri ya misoma umutwe w'abasirikare b'amahoro b'Afrika muri Somalia no kwibuka General Juvenal niyo yunguruza wahoze ari umugaba wungirije wa misoma waguye ku rugamba i Mogadishu. Eloge Wirika neza arakurikirana iby'uru ruzinduko rwa Smail Sherigui i Bujumbura.
Turi mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ku birometero bidashika 10 mu burengero bw'umugwa mukuru Bujumbura uja mu ntara ya Cibitoke. Smail Sherigui arongoye akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine arikashira urugori rw'amashurwe ku ntatemwa ya General Juvenal niyo yunguruza yahoze ayicegera c'ubutwari ingabo za misom uyaguye ku rugamba muri Somalia mu kwezi kw'icyenda umwaka 2009 n'abandi basirikare 8 b'Abarundi. Sherigui yabwiye amenyeshamakuru ko yaje guha icyubahiro abitangiye amahoro.
Je crois que c'est un devoir élémentaire que de venir ici rendre hommage à nos soldats de la paix qui ont payé le prix le plus élevé.
Agira ati nibaza ko ari igikorwa ngombwa kuza kwibuka abasirikare bacu bahaniye amahoro kugira ngo bashike na bene wabo b'Abasomaliya basubire kuronka agahengwe amahoro n'umutekano. Nibaza ko umuntu wese afite umutima ategerezwa kubikora kuko bakoreye Somalia agahore na Afrika yose. Tuzokwama tubibuka tunabubaha kuko bakoze ibirenze ukwitanga. Turahojeje imiryango n'abarundi bemeye gutanga icyo kimaze.
Un souvenir ému à leur famille mais également au peuple burundais qui a accepté de faire ce sacrifice.
Naho umugabo w'umunyalijeriya yemeza ko abasirikare b'Abarundi bakoze bigashimwa ubagira amara umwaka wose badakubita ijisho agahembo kabo. Ubumwe bwa Buraya butanga imishahara biciye muri Union Africaine bwanse gusubira kwicisha ku makonti ya Leta bitewe n'injyane za politike ziri mu gihugu kuva mu mwaka w'2015. Mbere Leta y'u Burundi iherutse kumenyesha ko aho gahembo katabonetse ishobora gukura ingabo zayo muri ya misoma. Twabajije umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu niba icyo kibazo kiri mu byazanye Sherigui. Alain menya mitwe ntabihakana.
Noneje kuko turi leta ko dashaka kujya mutwe y'abantu bose ngo yumvinge ngo bayumvire iki niki cyangwa kiriya. Twebwe tuvuga tuti intumwa yishyira mu impuzo ku mujya y'umugwa wa Afrika iri hano ijejwe amahoro n'umutekano kuko ni komisere araba amahoro n'umutekano muri Union Africaine ije ngaha muri rugendo kandi mu byo aza kuvugana nta banga ririmo harimo vyeke ya misoma.
Twese muri ya misoma ubumwe bwa Afrika bwemeza ko abasirikare b'Abarundi bavyifatamo neza aho barungitswe hose.
Je crois que c'est pas la première fois que les soldats de la paix du Burundi ont prouvé leur adhésion totale.
Si byambere abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano berekana ubwitange bwabo barabikoze muri Centrafrica niho nanibereje ubwanje. Abapfuye tubifurije uburuhukiro bwiza naye igihugu cy'Abarungitse bagishimiye cyane.
Nous les renouvelons nos remerciements et notre reconnaissance.
Umushikiranganje nyami twasanga abasirikare b'Abarundi bari bakwiye gushimirwa birushirije kuko bazanya amahoro ku isi yose.
Bagumayo canke bavayo aho kubagira yuko abasirikare b'u Burundi yitanze kandi bitagiye Somalia gusa iyo batajayo uyi hariho ibihugu byinshi mbere by'Uburayi biba bifite ingorane gusumba mu vyeke mara umutekano kuko ku nkengera za Ocean ziba hari India iyo nkengera ijanye n'igihugu cya Somalia hari abagizi ba nabi ba Ashabab best cyane. Iyo abasirikare b'u Burundi badashaka kurekera ngo bagwanye babirukane ubutuvugana iyo bahari ntabwo atunamubabuhaca ubwo rero yuko amahoro ya Somalia amahoro y'isi yose ugiye kubiraba.
Uburundi ni igihugu kigira kabiri gifite abasirikare benshi muri ya misome havuye Uganda gifite ingabo zishika ku 5,400 kino mu bihugu byafashe ya mbere mu kurungika abasirikare mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia hari mu mwaka w'2007. Eloge Wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu cy'umupira w'amaguru CAN 2017 rirakomeje muri Gabon rigeze ku munsi wa gatandatu. Edi Rwema araduha gahunda y'uyu munsi n'abamaze gukina kugeza ubu.
Imikino iteganyijwe kuri uyu wa kane ni imikino yo mu itsinda B. Umukino wa mbere urahuza ikipe ya Algeria na Tunisia kuri stade y'umujyi wa Franceville mu gihugu cya Gabon. Uwo mukino urakurikirwa n'undi uza guhuza ikipe ya Senegal na Zimbabwe. Muri iryo tsinda Senegal niza ku mwanya wa mbere n'amanota 3 ikurikiwe na Zimbabwe na Algeria zombi zifite inota rimwe naho Tunisia ikaba nta nota na rimwe ifite. Kumugoroba wejo hakinywe imikino yo mu itsinda A aho ikipe ya Cameroon yatsinze Guinea Bissau ibitego 2-1 ibitego bya Cameroon byabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino bitsinzwe n'abakinyi Sebastien Sian na Mikhail Gandeu Ganju naho igitego cya Guinea Bissau cyatsinzwe n'umukinyi Pique ku munota wa 13 Mbere yaho ariko hari hakinwe umukino wahuje ikipe ya Gabo na Burkina Faso uwo mukino warangiye banganyije igitego kimwe kuri kimwe igitego cya mbere muri uwo mukino cyabonetse ku munota wa 23 gitsinzwe n'umukinnyi Prejudus na Kulma wa Burkina Faso Gabo ari nayo yakiriye iyo mikino yaje kunganya ku munota wa 38 binyuze kuri penalty yatsinzwe n'umukinnyi Pierre-Emerick Aubameyang Muri iryo tsinda A, Cameroon niza kuisonga na manota 4, ikaba ikurikiwe na Burkina Faso na Gabo zombi zifite amanota 2, naho Guinea Bissau ikaza ku mwanya wa nyuma n'inota 1. Nubwo imikino ikomeje, igikomeje kwigaragaza n'ubuke bw'abafana ku mastade hirya no hino, icyo kibazo nakibajije umunyarwanda Jean Damascene Kuzimana ukorera I Libreville muri Gabo.
Akenshi ugeranyije burya mu bindi bihugu aho bibera, usanga abanyagihugu ari bo ba bajya muri imikino cyane ari bo bayitabira kurusha n'abava mu mahanga nayo hose kuko ugiranyije nk'iwacu mu Rwanda igikombe duheruka kwakira babona gukuna ama stade yuzuye usanga abanyagihugu ari bo bagira uruhare runini cyane cyo gihe rero bigenana n'umubare w'abaturage uburyo bakunda umupira n'ubundi ndetse n'intera iri hagati y'uburyo ba yaho bagenda bakinira icyo gikombe ko nk'ano barimo gukinira mu mujyi wa Libreville no mu yindi mijyi itatu yo hanze usanga rero bitandukanye iyo migiri kure usanga no kugerayo bitoroshye ku buryo nuwava hano agiye bitamworohera ugeranyije n'ibindi bihugu wenda hamwe na cyo kintu cy'ambere cy'uko imikino uburyo iteguye nahiri n'amasaha usanga bishobora kuba biri mu bituma abantu batajya kuri stade ari benshi cyane ndetse noneho kongeraho n'umubare w'abaturage ari Libreville ndetse cyangwa Gabo muri rusange niyo kidatuwe cyane usanga biri mu bituma ama stade ubona harimo abantu bake cyane ndetse n'uburyo hitaruye ugeranyije n'ibindi bihugu bya Afrika biri muri iyi mikino nyega ko abagomba kuyitabira bitaboroheye kuhagera kuba bafata indege ngo baze bahagere
arakoze Jean Damascene Hakuzimana umunyarwanda ukorera I Libreville mu gihugu cya Gabo
Chuti zacu ubu none ijwi rya Amerika rirabageze ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Iraq na Siria inteko z'urunani ruyobowe na Amerika ziriko ziragira intambwe mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam harimo kwica abayobozi b'uwo mugwi no gusubira kwigarurira ubutaka wari wafashe. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje muri uku kwezi ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislam muri Siria Mahmoud al-Isawi yapfuye mu gitero c'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu gisagara ca Raqqa ku itariki 31 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Al-Isawi yari umunywanyi yari amaze igihe kirekire wa Leta ya Kiislam yari ajejwe gutanga inyigisho n'ivyerekeye amafaranga muri uwo mugwi yari ajejwe kandi gufasha muri propagande n'iperereza Yarafitaniye imigenderanire myiza na Abd al-Basit al-Iraqi yarajejwe ibitero mu karere k'ubuseruko bwo hagati yishwe mu gitero c'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika ku itariki 2 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2016. Igitigiri cy'abategetsi bakomeye ba Leta ya Kiislam bishwe mu mwaka uheze kimaze kugera kuri 16. Ivyo vyaragabanije ibitero vya Leta ya Kiislam hanze ya karere ikoreramwo. Biriko bituma kandi abagwanyi ba Leta ya Kiislam bashimikira kurushiriza ku mutekano wabo. Intambwe kandi ziriko zirashikwako mu gikorwa cyo gusubira gufata ubutaka abagira iterabwoba bari bigaruriye. Muri Siria, inteko za Siria zikorana n'urunani ruyobowe na Amerika zibandanya gutera zegereza igisagara ca Raqqa. Muri Iraq, inteko za Leta zifashijwe n'ibitero vy'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika ziriko ziragira intambwe mu gikorwa cyo kuhabuza igisagara ca Mozo. Icyo gisagara kirakikujwe umwansi akaba adafise ubushobozi bwo kongereza inteko n'ibigwanisho naho urugamba rwo guhabuza gisagara cya Mozo rutoroshe inteko z'igihugu cya Iraq zizoruhira gusubira gufata icyo gisagara cyose Leta ya Kiislam ikoresha ubunyamaswa kandi n'umwansi atoroshe na gato yamara urunani ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagwanyi ugo runani rushigikiye bazobandanya kongereza urugamba rwabo gushika Leta ya Kiislam itujijwe muri Siria na Iraq
Iri ryari ijambo ry'ibanze ibasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza kandi mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.